Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Mijimbere.
Turabahaye mwiriwe nshuti bagenzi baragiye Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 umwaka wa 2023 usambwe kaze mu makuru twabateguriye ahagaze kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Kubona n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu atumira abita bikoraniro ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD iranegurwa n'uwahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu kuko ikoraniro ry'umugambwe rihamagarwa na bene umugambwe muraza kubikurikira muri ano makuru. Abajejwe intwaro muri komine ya Mabayi basabwa guhagurukira ikibazo cy'ibiciro ku binyobwa vya Burarudi bidandazwa ku biciro bitazwi n'amategeko navyo nyene twari bateguriye. Makuru ajanye n'agateka k'abana muraza kumva umwana ariko araturubikwa na musantere wa komine Ngozi mu kumwaka urupapuro rw'amavuko werekana ko yavukiye muri iyo komine amwemeza ko atavukiye mu ntara arongoye navyo nyene muraza kuvyumva muri ano makuru mukanya nido nido ryaya makuru musangwe ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Mu gisata ca politiki ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu buherutse gutumira abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi mu ikoraniro risanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD ritegekanijwe kubera mu ntara ya Gitega ku igenekezo ya 2022 ku kwezi turimo. Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta ihurikiye muri Sefora Arusha aranegura ico yita ingendo yo gukoresha igikenye muri ubwo butumire asigura ko mu bisanzwe ari umugambwe wonyene witumirira abatumire harimwo nabo baserukira ibihugu utarinze guca mu bushikiranganje. Kurikira Federico bavuga inyumvira.
Mu bisanzwe abaserukizi b'ibihugu byabo mu gihugu kanaka n'ubushikiranganje bw'imigenderanire bubaraba nibwo bushobora kubatumira ariko nibihuye n'inzego za leta kubijanye n'umugambwe. Umugambwe urashobora gutumira abo bantu baserukira ibihugu byabo abo barashobora kuza canke ntibaze. None mwiyumvire igihe hoba hariho imigambwe itari ku butegetsi no kuvuga itoha ubutumire mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'ibindi bihugu ngo batumirire abo bantu bica bigenda gute urumva byoca bitera ingorane. Nicyo gituma ari umugambwe wonyene witumirira abo bantu bakaza canke ntibaze. Kubujira mushikiranganje bujejwe imigenderanire n'ibindi bihugu ni ukugira ngo biyorohereze ko nabo kubera ko baba bazi ingene baba ari ngaho babona n'ingene igihugu gitwawe ntibareka kuza bazoza ariko mu bisanzwe biba biciye mu nzira zitarizo. Inzira zo nuko ari umugambwe wonyene witumirira abo bantu bakajanke nibaze.
Federico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu akongera akabarongorera na Sefora Arusha. Mu gisata cy'ubutunzi n'urudandazwa naho abanyagihugu bo muri komine Mabayi intara ya Cibitoke baridoga ko abadandaza bikika mu kiza mu kuduza ibiciro by'ibinyobwa vya Burarudi ibiza gusongera isibe ku bukene baba basanganywe. Basaba abajeje intwaro guhagurukira ico kibazo no guhana abadakurikiza ibiciro vyashinzwe n'ishirahamwe Burarudi. Bonfils Niyongere.
Ibiciro vy'ibinyobwa vya Burarudi muri komine Mabayi ntivyubahirizwa nk'uko vyashinzwe na leta. amusteri nini igurishwa ibihumbi bitatu, icupa rinini rya primusi rya santilitiro 72 rikagurishwa ibihumbi 2500, amusteri bita beshu igurishwa ibihumbi 2200, icupa rito rya primusi bita bajo rikagurishwa igihumbi 1800. Ibyo biciro bikaba byibonekeza mu bari bw'umugwa mukuru wa komine Mabayi nka bwose, cyane cyane ahitwa Tagata, Saga na Trebeka. Ibyo biruko mu gihe ibiciro bya Baraludi byashinzwe ari ibihumbi 2500 ku icupa rya Amstel, igihumbi 1600 ku icupa rya Primus, Amstel ntoya bita Besho nayo ikaba itorenza igihumbi 1500, mu gihe icupa rya Primus rito bita Bajo ritatereza kurenza amafaranga igihumbi 1200. Abanyagihugu bo muri komine Mabayi basaba abajejwe intwaro guhagurukira ico kibazo c'iduzwa ry'ibiciro, bavuga ko kiza gusongera isibe ku bukene busanzwe bugarije, bagasaba abajejwe intwaro kubuza abadandaza kwikika mu kiza. Kuri ico kibazo haje inzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Nicodemus Ndahabonye Imana, umustanire wa komine Mabayi, kugira tanga isiguro zituma abadandaza bikika mu kiza mu kuduza ibiciro badafategwa ingingo ruhasha, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Bonfisi niyongere, urakoze cyane muri ico gisata nyene cy'ubutunzi. Ibanki nkuru y'igihugu Berbe yahaye uruhusha rudasanzwe amwe mu mashirahamwe n'ibigo bitanga ingurane ko ashobora kurenza amafaranga akura kuri konte canke ashira kuri konte hatisunzwe ingingo nshasha yaheruka gufatwa. Aya mashirahamwe akaba ari amabanke manini canke mato mato bita microfinance, hamwe n'amazu avunje amafaranga. Umuyobozi mukuru w'ibanki Berbe, Dieudonne Murengera Ntwari, akaba yamenyesheje kuri uyu wa mbere abicishije mu rwandiko yashize ahabona rugenewe abarongoye bene ivyo bigo n'amashirahamwe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Radio Inzamba agateka kawe, ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'agateka k'abana. Hari umwana yiga ku ishuri ryisumbuye rya Gasenyi ni muri komine ya Gahombo, intara ya Kayanza, ariko arahohoterwa na musitanteri wa komine ya Ngozi ahavuka. Uno yamwatse urupapuro rw'amavuko ararubika, amubwira ko atavuka muri iyo komine arongoye. Uwo mwana yaciye adebukirwa araheba ishure, akibaza ko uyu musitanteri yafumbatishijwe na bayinarume bagomba ntatorane ku byo se yasize. Inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Fredi niyo nizigiye yiga ku ishuri ryisumbuye rya Gasenyi muri komine Gahombo, intara ya Kayanza, avuka muri komine n'intara ya Ngozi. Amaze iminsi yitaba urubanza rw'amatati mu muryango muri sentare y'intango ya Ngozi. Itariki 8 kuno kwezi, musitanteri wa komine Ngozi, Joseph Martin Bucumi, yaramutumye ko mu biro iwe amusaba ko yokwitwaza urupapuro rw'amavuko. Amaze kurumushikiriza, musitanteri ngo yaciye arushira mu mufuko w'impuzu yambaye, abwira umunyeshuri ko atavuka mu komine arongoye nk'uko uno wo mu muryango w'uwo mwana abivuga.
Uwo musitanteri nta matati bari bafitaniye, mugabo amutumako amuhamagaza ngo agende yitwaje urupapuro rwiwe rw'amavuko. Maze gushikayo yabonye musitanteri w'iyo komine amubwira ko yomwereka urwo rupapuro rwiwe rw'amavuko arirwo bita original. Musitanteri rero yaciye aruzingazinga nk'uko umwana yabivuze, atarushira mu mufuko, anamubwira yuko uwo mwana atigeze avuka muri iyo komine yiwe. Aravuga ngo ndatangazwa n'ukuntu urwo rupapuro warurose, ati rero wewe ntukiri muri ino komine y'iwanje ndongoye, siho uvuka.
Uwo munyeshuri rero ngo yarahahamutse arahiba n'ishure kubera ivyo bibazo, avuga ko ariko arategwa na musitanteri, agakeka ko uyu musitanteri Joseph Martin Bucumi yahawe igiturire na bayinarume bagomba ntatorane ku matongo se wiwe yasize.
Aravuga neza ko yoba ariko arahohoterwa kubera ko yarafitaniye amatati y'itongo y'ahantu yavutse, nuko ariko rero abo bene wabo na se wiwe, kuko se wiwe yarapfuye, bagombye kutamwemera baramwihakana, bishoboka ko aribo rero baba bararondeye ingene bo kutura urya musitanteri kugira ngo nawe abafashe abanze akureho ibimenyetso bifatika. Ni nk'iyi extrait y'amavuko y'umwana ayikuremo.
Radio Inzamba agateka kawe twarondeye musitanteri wa komine ya Ngozi, Joseph Martin Bucumi, kugira ngo agire ico avuze kuri ivyo yagirizwa. Turamukena. Munyuma turarondera buramatari wa Ngozi, Emmanuel Ntashosanze, telefoni yiwe yarizimije.
Pierre Gahungu arakenuye mu gisata cy'imigenderanire naho mu karere ka Yafe inama yo gutegura imyimenyerezo ya gisirikare bita ushirikiano imara 2023 ya karere ka Afrika y'ubuseruko iri kwirabera mu gihugu cy'u Rwanda kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 16/0 umwaka wa 2023 ikaba yitabwe n'abaserukira ibihugu vya karere ka Yafe ikaba kandi izobera mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abategetsi b'igisirikare cy'u Rwanda bakaba bariyemeje kuzokora ibishoboka byose kugira iyo myimenyerezo izogende neza ishobore gushika ku ihangiro ryayo ryo gutorera hamwe inyishu ku bibazo by'umutekano bishobora gushikira kano karere imyimenyerezo y'uyu mwaka ikaba ibaye ku nshuro ya 13 Nino ngaha rero duce dusozerera no makuru twari twabateguriye mwakoze mwese abari ko baradukurikira namwe bagizanje mwakoze mwafashije kwegeranya ano makuru sinyoye nje imbere nariko ndabashikiriza ndabike banuye ndabifuriza amahoro mu banyu no mu byanyu naho ubutaha